bagerageje kushikira abana nka babatambarira ati jewe narayo ubusa nongera nirigo ubusa niyo mpamvu ntasubiye ku ishuri.
Uwo ni Diane itangisha akamwe mu barongo yabandi yahitwa Buhororo ku murwa mukuru w'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Yemeza ko abana benshi bamaze iminsi baheba ishuri biturutse ku nzara.
Bagerageje kushikira abana nka babatambarira ati jewe narayo ubusa nongera nirigo ubusa niyo mpamvu ntasubiye ku ishuri. Nka ku mutumba turamaze kugera ku gitigiri cy'abana 20 bamaze guheba ishuri.
Evelyn nashimira Imana mudandaza akazi w'Ubanza nyene yabwije ubujya Amerika ko byinshi mu bicuruzwa dandaza bigizwe n'ibifungurwa kuva mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka bimaze kuduga igiciro inshuro ziri zose canke zirenga
nk'ikiro cy'ibitunguru byera cyavuye ku cy'abiri ubu tugeze kuri 2005 kifu y'ijema byavuye kuri 3 ubu tubigura 5.5
kubwiwe abantu ntibagifungura ahubwo babesha umuntu
ubu nta muntu yashobora kwaguka kunjya turose icyo kiro tukigikwa nyene turose ino tukayigikwa nyene kugira abana barabe bajyana kuko ino mu Burundi hariyo n'abana bamwe bamwe sike tubonumenga bagwaye kwa makwasi bintu twaheruka kubona kera kubera ifungurwa rimwe.
Uyu mubyeyi wundi yibaza ko ibiciro byaduze kubera umwimbu muke watewe n'uruzuba mu kwezi nk'uko yindi myaka avuga ko cyari cyo gihe cyo gusuhuka
kubera izuba bivana no kwa tamwimbu hari mwinshi ugwiri ubwo ibiciro byaduze nta abantu benshi ntibakijya saa sita.
Sujanse Nkunzimana nawe yemeza ko atari bwigere ahangana n'ingorane z'ubuzima buzinze nk'uko biri ubu kuva avuka hageze kuja guhahira umuryango araganye
biradusumira abana birabaye nabi turapfa kujyana nyine kugira ngo umuntu ajye kamwe ubundi kamwe igihe kudukomerana kose kabisa.
Amasendika y'abakozi yandikiye leta isaba gufata ingingo zorohereza abaguzi. Ijwi rya Amerika rimaze kubona itangazo ryayo ryabajije Celestin Nsabyimana atwarura n'impuzamasendika COSEBU bimwe mu byokorwa.
Guhimiriza umwimbu ukaduga kuraba ingene bikava hanyuma uraba ingene agashahara akaduga kuko urabona ibintu byose biguma biduga.
Mu ntara ya Kayanza mu buraruko baba basumyi cyangwa abacuruza bavuga ko iminsi atari nero na gato.
Umushyiri wa mbere bareba ku mahera make yari ku mahera 2008 2007 ubundi kwa kuka 3.5 kubana igitoro cyari cyarabuze aho bya 2010 ubundi yawe byatsinze cyane.
Ndakwa kutuwe abura tukora kose kubera ni umuntu usenya amafaranga buri yaya cyane akabuye cyari asinye.
Ubu afite nk'umuryango munini akagira nyine washyize 10 igihe cya 10 gikira n'umuryango wiwe. Ndetse tugeze ku mashami cyo gusimba tukahora tugura 1,500. Ubu bufite
umugabo w'imyaka 55 wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero nawe avuga ko kuva abona izuba atari bwabone iduzwa ry'ibiciro ry'aka kagene.
Ikiro cy'umuceri nibwo bwa mbere jewe n'abaho mbonye gifashe 3,500 na kamara maza rero ibiharage nibwo bwa mbere mbonye igiharage gifate inoti ya 2,500 ikiro cy'ibigori kigeze ku noti y'2,000 kawunga igeze ku 3,000 na kayura abahinga nimba tuzoba b'Imana nimba tuzoba ba shetani ntawo ndabona tuzohereza.
Mugenzi wasaba leta koroheza abanyamitahe kugira bafashe cyane cyane mu migambi yo kuvomera imirima
tutarabye neza turaza gusanga abana bari kubishyira mu mazu bishuri nzara hari abo bumvise basigaye bate kuburengeta umbwira ngo abana barabe ko bose yinzira buko bikanga leta nirabe yo hamagara abagwiza tunga bari hanze leta bari dufashije amapompo ahantu hadashika amazi bahoresha amapompo tukarima tukwimbura
mu Cibitoke babazwa kandi no kubona umufuko w'izima wadubugijwe 2015 byose kandi ari ihingurirwa hejuru y'ibiciro by'umurengera z'ibinyobwa.
Reka 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 iyo yarageraguye ahubwo higisima ngaha anya ya Buseko ngaha iwacu mu Cibitoke wafu muhigura umugi kuko urumugi ntushobora kurenga abantu babiri utagorose umufuko ugeze ku 43,000 cyitwa ibinyobwa byovyo mana yanjye turiko turavuga ayo duci atubura nayo mutumira.
Abategetsi ku nzego z'intara n'amakomine bemeza ko ibiciro byaduze bituma ubukene bwiyongera mu bantu. Mutaneri wa komine Kayanza nk'urugero yemeza ko ibice 80% azamwitura babugarijwe n'ubukene ata amakosa ku badandaza bashobora umwimbu hanze y'igihugu. Aya ari mu nama n'umushikanganji wa mbere mu mpera z'ukwezi guheze.
Ya turaje bakora yo kwijana mu Rwanda kugira bacabe bidandaza ku mafaranga menshi. Hariho ubukene bwinshi mu benegihugu 50% batonze ku biro abaharimwo 40% basise ibibazo by'ubukene.
Perezida ndashimiye nawe nyene mu biganiro byinshi yagize igihe ata makosa ku banyururiza umwimbu mu bihugu bibanyi.
Ururimi rw'abantu bose bateye imbere indya zirazimbye ubuzima burazimbye none mwasigurira igituma aha twirwa turafata abantu ba fraud biharage babijyanye mu Rwanda. Ejo nabajije Imakamba baca bambwira ngo ahubwo twirwa turahigana n'abenegihugu bashaka kubisora muri Tanzania
asaba baramutswa kumenyera kabi kuko isi hanzwe yose
kujya nitwa ya dabute amahera yamva amahanga hadoga kubera idushora hanze
abaganije n'ijwi rya Amerika basaba leta kugabanya amatagisi n'amakori kugira umuguzi yoroherezwe kubera mikoro n'imishahara bitigeze biduzwa baninginga kandi abategetsi kureka kinjira mu gihugu yicuruzwa bya nkenerwa bivuye hanze atamakori babishyizeko heroje uri kaneza ijwi rya Amerika.